Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamenyana i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mu 2012 ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Kuri uyu wa gatatu abarundi barenga 260 bahora baba mu ikambi ya Rusinda muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo batahutse.
Kugira ngo byo hariya muri Senda birakomeye cyane, ariko ndashimye kuba twe twavuye yo tuba dukiriye abandi nzira. Turabasabye kuba bo bitaho cyane kugira ngo baronke uburyo kugira ngo batahe bashike mu Burundi mu gihugu cyatwibarutse ari amahoro.
Uyo ni umwe muri abo barundi bahora mu kambi impunzi ya Rusenda. Umurwi Severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ku mabi yabaye mu Burundi watangaje ko ugiye gutohoza kubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1988 yiswe Ubwantega Marangara. Igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa n'igihuhu cico mwiyo hari cyiswe Anna cadutse kigeze ku bantu 12 muri Mozambique na Malawi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe nimukanya. Aya makuru tatangure kuyavugwa hijya no hino ku isi. Igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa n'igihuhu cico mwiba hari cyiswe Anna cadutse kigeze ku bantu 12 muri Mozambique na Malawi. Byatangajwe n'abayobozi muri iki gihe abatetsi n'abarongoye amashyirahamwe atanga imfashanyo bakiriko barasuzuma ivyahononekariye. Ibindi kuri inkuru Eugene Mukankuzi.
Ikigo cya Mozambique gishinzwe gucunga ibiza no kugabanya ingaruka zabyo ejo kwa kabiri cyavuze ko abantu 8 bapfuye, 54 bakomeretse, kandi ko 895 bahungishijwe amasaha 28 mbere ya serwakira. Abantu barenga 20,000 muri Mozambique bakozweho n'iyo serwakira. Ibice by'amazu arenga 300 byarasenyutse, naho arenga 600 ari ku butaka. Hari n'ibigo nderabuzima hamwe n'amashuri bibarirwa muri 40 byasenyutse. Icyo kigo gishinzwe ibiza cyongeyeho ko za drone n'amato byoherejwe mu bikorwa by'ubutabazi. Muri Malawi bituranye aho serwakira yasize iciye umuriro w'amashanyarazi ubwo imyuzure yangizaga ibikorwa remezo biwutanga, komiseri w'intara Chikwawa yemeje ko abandi bantu batatu bapfuye nyuma y'uko ikigo gishinzwe ibiza gitangaje kuwa kabiri ko umuntu umwe yapfuye imuranje. Naimi Heita uyoboye intumwa z'imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi Croix Rouge na Croissant Bleu mu murwa mukuru wa Mozambique Maputo yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko amazi meza yo kunywa, inzitiramibu ziteye umuti n'udupfukamunwa ari bimwe mu bintu bikenewe byihutirwa kugira ngo bakumire ibyorezo.
Urakoze Jeline. Muri Ethiopia itangazo y'ibiro by'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ivuga ko inama y'abashikiranganji uyu munsi ku gatatu yemeje gukuraho amategeko ibihe bidasanzwe igihugu cagendera ko imbere y'igihe cyari cyategekanijwe. Ido ni ido y'amakuru rero Jeline Mukabuse n'ubundi.
Ethiopia yari yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe mu kwezi kwa 11 nyuma y'uko ingabo z'intaramajyaruguru Tigreya zivuze ko zigaruriye igice cy'igihugu kandi zishaka kugera mu murwa mukuru Addis Ababa. Guverinoma mu kwezi gushize yavuze ko igisirikare cyakuye mu nzira ingabo za Tigreya mu ntara zo mu majyaruguru Amhara na Afar. Guverinoma ntiyemera ibyatangajwe n'ingabo za Tigreya ko abasirikare barimo kuhava ku bushake kugira ngo bafungurire amarembo ibiganiro. Umwanzuro w'inama y'abaminisitiri woherejwe mu nteko ishinga amategeko kugira ngo iwemeze ugira uti ubu tugezaho twumva ko ibitero bishobora kuganzwa twifashishije uburyo bwo gushimangira amategeko. Mu mpera z'icyumweru igisirikare cyari cyavuze ko gifite umugambi wo kwinjira mu murwa mukuru w'intara ya Tigreya Mekele no gukurayo ingabo zose zirwanya ubutegetsi. Gukuraho amategeko y'ibihe bidasanzwe bije mu gihe hari ibikorwa byo mu rwego rwa diplomasi bigamije guhagarika ubushyamirane bwatangiye mu kwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Ni ubushyamirane bwakuye abantu babarirwa muri za miliyoni mu byabo bwanatumye benshi basonza.
Dukubitire i Vatikano. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco uyu munsi ku wa gatatu yakoresheje amasengesho yo gusabira amahoro igihugu cya Ukraine. Yasavye ko ibiganiro vyohabwa ikibanza bigasubirira inyungu ibihugu vyo mu burengero bw'isi maze bigashobora kumvikana n'Uburusiya inkuru turishikizwa n'ubundi na Jeanne Mukankusi.
Ku cyumweru Papa Francisco yari yahamagariye amadini yose gusenga kuri uyu wa gatatu kugira ngo ibibazo birangire, avuga ko umwuka mubi ushobora guhungabanya umutekano w'Uburayi kandi ukaba wagira ingaruka zikomeye. Papa Francisco yaragize ati, mbasabye gusengera amahoro ya Ukraine kandi mukabikora inshuro nyinshi kuri uwo munsi. Yongeyeho ko afite icyizere ko ibikomere, ubwoba n'amacakubiri bishobora kuzashira. Mu gihe abantu basenga muri Ukraine n'ahandi ku isi, Papa Francisco yavuze ko yizeye ko ibyo basabye uyu munsi bizagera mu ijuru, bigakora ku mutima w'abayobozi ku isi, bityo ibiganiro bigahabwa umwanya n'ineza rusange igasimbura inyungu z'abahanganye. Adasoma ibyanditse, Papa Francisco yibutse ko abantu miliyoni 5 bapfuye muri Ukraine mu ntambara ya kabiri y'isi yose, kandi ko muri icyo gihugu bazahajwe n'inzara n'ubugome bukabije.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika ya Sanganyika i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu kanya amakuru mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kaya makuru tuyatangure Murundi, umurwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi ku mabi yabaye Murundi watangaje kugiye gutangura kurondera ukuri ku bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1988 mu buraruko bw'igihugu bwiswe Ntega na Marangara. Ibindi kuri inkuru n'umumenyesha makuru wacu Pierre Cavera niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Umugwi severe Commission Vérité et Réconciliation ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watangaje ko ugiye gutangura kurondera ukuri mu mahano yashikiye Burundi mu yindi myaka atari igihumbi kime amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri. Uwo mugwi wifuza gutohoza cane cane ku bwicanyi bwabaye mu makomini abiri Ntega yo mu ntara ya Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi. Ugwimo gwiswe ugwa Ntega na Marangara mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'igihumbi kime amajana icenda na mirongo umunani n'umunani kuri leta ya nyakwigendera Perezida Petero Buyoya. Mu rugo gwimo ishami mpuzamakungu ONI mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri ryerekana ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu aribo bahasize ubuzima, abenshi bakaba abo mu bwoko bw'abahutu. Pierre Claver Ndayicariye ari mu ntara ya Gitega mu nama yo gutanguza ibikorwa byo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yamenyesheje kuri uyu wa gatatu kukuri kubwirizwa kumenyekana kuri ubwo bwicanyi.
Tuzokwinjira mu makuba yashikiye Uburundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, bimwe Abarundi b'abanyepolitike bita Ntega na Marangara. Tukaruka muri ibyo bwinze mu gihugu hakiri kare, turashaka gutangura ibikorwa bya mbere bya rujya rwimo Burundi bwinjiyemo mu 1993. Uyu mwaka dutanguye hazoba igikorwa kidasanzwe kurondera no kumenya urutonde rw'abantu bose bagandaguwe mu Burundi mu rwimo rutandukanye igihugu caciyemwo. Ayo makrize nayari muri periode du manda yacu 1885-2008.
Naho biruko bamwe mu baburiye ababo muri izo ndyane cane cane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko bobo bibagiwe, naho umugwi severe wavuze ko n'uwo mwaka uzokorwako amatohoza. Aba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abatutsi bagiriza uwo mugwi guhengamira ku bwoko bumwe. Gervais Nibigira ni umwe mu barokokeye mu ntara ya Muyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Ubu ni umuhinga mu vya kahise na politike, akaba ari no mu baharanira agateka kazi na muntu.
Nk'abantu b'abacikacumu icenda na gatatu nta kuzi tubona ko bako baturonderera. Uyu mugwi wa severe umenga ni umugwi wa politike, so umugwi witwa ko wigenga unywanisha Abarundi canke wekana ivyabaye. Umenga ariho umugwi w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwegeka ko vyagiye biba mu Burundi. Kiyagira yuko kuguri nyikwaza ko atariko kuzuba gutanguye ikindi gice bizotuma aba bandi bantu ivyumviro bibi bisho gutuma hasho kubandi ibindi bibazo mu Burundi.
Umugwi Sever ni uheruka kwemeza ko ubwicanyi warumaze imyaka utohoza ko bwo muri 72 ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu. Ibi ntibihurizwa ko na bose. Ndayicari yarongoye Sever ahamagarira abo babaragize uruhara mu mahano yashikiye Burundi gusaba ikigongwe
gusezera iyisi waragandaguye inzira karengane udasabye ikigongwe uburaze umuryango izina n'ibikorwa bibi kandi batagutumye kubikora. Umugwi Sever urongeye gutera kamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora.
Bamwe mu babuza babo bobo bifuza ko hobaho sedasanzwe yerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara.
Uwo sumuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atoba atarabure ubutungane ku bantu babutse ababo abantu bose tukifise bikomere ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbaremo gusumba.
Umugwi Sever utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha yahagaritse ntambara mu mwaka w'2000. Inshingano zawo zirahurizwa ko na bose yamara impande zose ntizihuriza kuba wugize kuko batungwa gatoke ko bakorera umugambwe n'ubutegetsi buhari gusa bobo bavyamirira kure. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Urakoze Clavera. Mu gihe umugira COVID-19 utaratorerwa umuti urama hose mu makungu, umwidogo ni mwinshi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya Nduta muri Tanzania, zivuga ko zitakironswa imfashanyo zikwiye zo kwikingira uwo mugira n'inkingo zitashikira bose cyane cyane abazikeneye. N'inkuru ya James Jovina, umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania.
Haraciye imyaka ibiri irenga uwo mugera utanguye kuvugwa mu gihugu c'Ubushinwa hama wamamara hose mu makungu gusa mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Amakenga ni menshi yuko uwo mugera woba warahageze, ariko amakuru y'ibandura n'abicwa nawo ashigwa habona. Impunzi kenshi usanga zikoraniye hamwe cyane cyane aho zipokerera ibiribwa mu masengero, mu nama zitandukanye no mu dusoko duto duto. Kenshi usanga atadufukamunwa bambaye n'amategeko yo kwikingira uwo mugera ntibayakurikiza nk'uko bisabwa bivanye no kutagira ibikoresho bya nkenerwa. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo ku bwazo zibona yuko zibeshejweho n'Imana gusa, naho ubundi ziba zarahitanywe n'icyo kiza kimaze kwicwa barenga imiliyoni hirya no hino ku isi.
Ibibazo byo birashabandanya ngaha i Nduta. Umaze kubona uyu mugera wa corona uravugwa kandi ntitushobora kuvuga ko utarahashika, waba warahashitse nyine Imana aba ariyo ikinga. Imaze kuba ikinze rero nk'ubu nta bikoresho bifise dukwiye bikwiye byo kugira ngo tuyikingire. Ibintu nk'ibyo bishobora usanga ari ingorane, ushobora mbere no gusanga hari n'abapfanye n'ibishwe nayo tutabizi. Umva ibyo byose tubishyira nk'uko umwe ngo ni nko mu bintu by'ibihano. Ibibazo nyine turimo nyine ibi ngo sinzi ukuntu biba bimeze nyine.
Corona mu gihe yotsa mu ikambi yotumana kuko nta bikoresho bikwiye dufise, ubupfukamunwa babuduha aye igihe kimwe narasira kutwongera ubundi ubwo baduhaye bwarahetse. Mu byerekeje gukaraba nta masabune tubona, tugiye nka ubugiye nk'umwishyira hamwe cyangwa no kwisitowa nta sabune usanga aho, nta ndobo zo gukaraba ziriho. Ugiye kwivuza utagira barakowa ntiwinjira, natwe barakowa baduhaye zarahetse. Twifuza rero yuko UN yokongereza ibintu byo gukoresha ubusafi, asira tukaronka ibikoresho bikwiriye byo kwikingira corona.
Ku ruhande chancho zo ziratangwa kubavyishakiye gusa ni nkeya ugereranije n'impunzi zibarizwa muri izo nkambi. Impunzi saba leta ya Tanzania cyo kimwe n'amashyirahamwe ajejwe ubuvuzi kubitwararika no kubaronsa ibikoresho byose bisabwa kwikingira uwo mugera.
Umva twebwe none dukingiwe gute mu gihe n'uruja n'uruza rurenze, hanyuma bakatwongereza ibintu by'amasabune akaba menshi yo gukaraba, bagashyira ibituo byinshi byo gukaraba, abantu bakaronka amasabune muhira bakaraba, abantu bakaronka ubundi bufuka munwa. Eka kira kintu kikaboneka tukabona yuko batwitayeho, naye ubundi uri kurazunguruka nubwo woza umunyene mu nkambi ukazunguruka ntiwopfa warabonye yuko hari ibintu bya corona bihari, womenga nta n'iyo ndwara iriho.
Uko kuza kubo utuungereleza hindobo tuku karaba masabune ku karaba na yuma barakoa kama meshi kwa abu ahogie hose wakusa barakoa utokila barakoa ni uinjira anubu ki tumbereye
Muganga mkuru wiko mine ya Kibondo Henry Chinyuka avugako gushikubu abamaza kuronsu kwa ruchancho kwa COVID-19 mungambi ya Nduta araba anugihumbi na majanumunani mungihe yunghambi waliza mungu abantu baringa gato ibihumbi mirongo indwi n'itandatu mu nkambi ya Nyarugusu abamaze gucandagwa bashika ibihumbi bitanu mu gihe iyo nkambi ibarizwamo impunzi ibihumbi ijana na mirongo ibiri zose hamwe abarundi n'abanyekongo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovine ku bw'ijwi rya Amerika
Urakoze James Jovini tu kivuga ku mpunzi z'abarundi kuri uyu wa gatatu abarundi barenga amajana abiri na mirongo itandatu mu ikampi ya Rusinda muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo batahutse mu gihugu cy'Uburundi bavuye muri cyo gihugu ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari muri Kongo
abarundi barenga magana abiri mirongo itandatu bahungutse kuri uyu wa gatatu banyuze ku mupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'Uburundi na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo bakigera kuri uyu mpaka uhuza ibihugu byombi bakiriwe n'abashinzwe gutahukana impunzi mu Burundi hamwe n'abakozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi rya ASER Nestor Bimenyimana ashinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yari aserukiye leta y'u Burundi mu muhango wo kwakira aba barundi bahungutse bavuye mu nkambi ya Rusenda
kaze rero barundi bene wacu muhungutse muvuye mu gihugu cha Kongo muzananye mu ikambi y'impunzi ya Rusenda turabakiranye ugweze kwizina rya leta y'u Burundi leta mvye leta nkozi ni mushike muri sanze mushitse tubakumbuye mushitse mu gihe ciza cagatasi mushikiye muri bene wanyu bari babanyotewe ni mushike ro muri sanze
aba barundi bahungutse biganjemo abana n'abagore bavuga yuko batewe ubwoba n'umutekano muke bagenzi babo mu Rusenda bagenda bahura nawo hamwe n'ikibazo cy'inzara bategwa nuko batinda guhabwa ibifungurwa na pamwe
ndashimye haseri yatwimbiriye ko ikabidutahuye hariho benshi biyimbira gutaha ntibaronke uburyo bwo gutaha kuvana uko ntabari kugira ngo ibyo hariya mu Rusenda birakomeye cyane ariko ndashimye kuba twe twavuyeyo tuba dukiriye abandi nzira turabasabye kuba bo bicaho cyane kugira ngo baronke uburyo kugira ngo batahe bashike mu Burundi mu gihe cyatwibarutse ari amahoro kuko abasigaye barahariya ni benshi cyane ibibazo twahura nabyo twahura n'ibibazo by'intambara ibihuha
byo impamvu itumye mpunguka nta mutekano dufite turara hanze turara turiruka abantu baricwa bice gituma fashe inzira inzara abana ntago bariko bariga barabirukanye bice gituma fashe inzira yo gusubira mu gihugu wacu
umuyobozi ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi Nestor Bimenyimana aramara impungenge abarundi bose bari mu makambi bifuza guhunguka
abarundi bose bari mu makambi yaba makambi ari muri Kongo yaba makambi ari mu bindi bihugu tubatera kama ko guhunguka bakifadikanya n'abandi barundi mu kwiteza imbere nidushaka gutera mbere risigaza umuntu n'umwe inyuma aha rero dusubiramo akamunye n'icyubahiro mu kw'igihugu cacu cy'u Burundi yama yateye abarundi bahunze ko guhunguka by'ukuri abarundi bose bahunze nibabyumve nta mvu nimwe yotuma hari abarundi baguma baturatura hama kandi igihugu cy'u Burundi cyuzuyemo amaro n'umutekano umwimbu umeze neza ibintu byose bitonze neza mugabo hakaba abarundi baguma mu buhungiro twivuza ko bahunguka baze kwifatikanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere
nubwo abo barundi bahungutse muri bo hari abafite ikibazo cyo kutagira aho bazahitira bitewe n'uko nta matongo bafite mu Burundi
ikibazo jewe mfise ndatashye mu gihugu cy'u Burundi kiwacu nyote yuko nogisubiramo ariko nuko mpita mpitira mu ibarabara nta fisi tongo nka papa wanje yapfuye nta tongo adusigiye umpitanyerera nka mayibo nipfuza ko bomfashe iki bompereza ahantu noshikira nticera nange nk'umurundi
jewe ndanezerewe cyane ko bamvuye mu iki gihugu cya Kongo suye mu Burundi wacu kandi inkomeye kuko hari beshi bahasize ubuzima twebwe ikintu bo dufasha hariya nuko bo tugarukira kuko tumaze imyaka myinshi twaratudahari ibintu byaranonekaye ntidushaho dushikira ntidufisaho tuba ntidufisaho turima badufashe baduhereze n'ifungurwa zikwiye kuko nta kintu dufite twarondeye
ubuyobozi bushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi bwavuze yuko bumaze kwakira impunzi z'abarundi zahungutse zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga ibihumbi umunani kuva mu mwaka wa 2021 ni mu gihe haseri yo muri Kongo umwaka ushize yavuze yuko abarundi barenga 2007 ari bo bahungutse bava muri Kongo mu mwaka wa 2021. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika ku mpaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Urakoze Vedaste tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Abasirikare barakoze kudeta mu gihugu cya Burkina Faso ku munsi wa mbere w'iyindwi bakuye ku butegetsi Perezida Umusivile Roch Kabore bagirije leta yiwe ko yananiwe kubafata mu mugongo mu rugamba rwabo kugwanya intagondwa z'abayisilamu zibandanya kubakorako itero byiha inkumbi mu gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Jean-Marie Nahimpera nigisha itangazamakuru akongera akaba akurikiranira hafi ibya politike ari Ibamako ku murwa mukuru wa Mali. Yavuganye kandi na René Claude Niyonkuru akora ubushakashatsi mu byerekeye amategeko na politike mu Bubiligi muri iki gihe akaba ari i Bujumbura mu Burundi. Dutangura dutega amatwi Jean-Marie Nahimpera.
Icyo bivuze kuri iyi kudeta ni uko dufite kudeta ya mbere ibaye muri akarere mu kudeta ibaye n'ibindi byinshi byabaye vuba byabaye muri Mali byabaye muri Guinee no mu bindi bihugu bikaba ari uko muri kano karere demokarasi nk'uko tuyumva itarashobora gusigura ko demokarasi kenshi tuyumva nk'uko ari amatora kenshi muri Afurika mugabo mwagiye ko demokarasi yatari amatora gusa ari n'ibindi bintu bizaba inyuma yayo. Ikindi abari nk'uko umwana nyamukuru ari uko abategetsi batorwa n'abatorwa baratorwa mugabo ntibashobora gutumira imico ibibazo abanyagihugu bafise haba muri byinshi byo ngaha mu karere atoyikuramo no muri Mali ngiye aho ntumbereye ibyabayeho imyaka irenze n'ubu hakaba ikiri muri taransisiyo kuko gare kodo yabaye muri Mali ni uko nta mbere nk'ubureyo ubutegetsi butari buhe yatowe Ibrahim Keita hari ibibazo byinshi utajya gutora umuti hari n'abantu muri Kagame n'andi basekirite abatutsi
Ronde Claude nawe kubgawe ubona ishyira hamwe sedawe ryari ryakoze akazi barishima kubajya wamitse nk'intambara zari muri Sierra Leone na Liberia no kugerageza kugarukana umutekano na politique na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero. Aya makudeta ariko araba ari menshi muri ako karere ya nyuma kabaye turiko turavuga ya Burkina Faso yabaye ku munsi wa mbere. Ibyo babivuze ko akarere ka CEDEAO bukarengewe nikiye kiriko gituma amakudeta aba urutavanako arashobora gutandukira n'ibindi bice byo mu karere ko muri Afrika mu burenge mubibona gute?
Murakoze. Ibi biriko birabavye abaye muri Burkina Faso byabaye n'ahandi nk'uko mugenzi wanjye Jean Marie yabivuze birafatanye n'ibibazo usanga biri mu gihugu cari cyo cyose. Mugabo jewe ndashaka tunasindize tubifatire ku ngero zibiri ufatiye kuri byabaye muri Burkina Faso urashobora kwibwira uti mbo byabaye kumbure byari umuntu ari kubyibaza. Mugabo ubishyize no mu karere biriko birabamo ukaraba no ku bindi bisanzwe biriko birabera muri Afurika je none sigura ku ngero zitatu. Urego rwa mbere urashobora kubitegera ufatiye kuko demokrasi ifashe muri Afurika no mu bindi bihugu bitari bikesi muri Afurika gusa mugabo cyane cyane muri Afurika ko ariho turiko turavuga. Jean Marie yabivuze demokrasi irarengeye amatora yonyine irarengeye uko intwaro ziba zarashyizweho kuva ngo zavuye mu matora zashyizweho hubahirijwe amategeko ibyo bita legitimite demokratike cyangwa legitimite juridike bakanazisuzuma ndavuga abanyagihugu n'abandi bantu barazisuzuma ariko zirakora barabye ubushobozi zifise mu gutorera umuti ibibazo biba bihari bishobora kuba ibibazo bihamaze igihe cyangwa ibibazo byadutse nk'ibi by'iterabwoyozo by'umutekano yanabitanze kwa karoreto. Ubiranze ku rugero rwa kabiri ibi bica binanishura igice cy'icyo kibazo cyanyu ibi byabaye muri Burkina Faso urashobora no kubirabira mu karere icyo gihugu kirimo. Ni igihugu aho dusanga inzego za gisirikare zaragiye ziragira uruhara mu by'intwaro mugabo ni n'igice cya Afurika muri no misi hari imyidogo myinshi abanyagihugu bavuga bati ibihugu ntibigifite ububasha bwo kwitunganiriza iby'intwaro z'ubutunzi hama harimo ikirenge ukuboko kw'ibindi bihugu baridogera cyane ubufaransa baridogera cyane n'iryo shyirahamwe CEDEAO ariko muravuga ko ritari umuti rero hari ibibazo byinshi usanga byaduse hagati ya leta y'abanyagihugu hagati y'abanyepolitiki bavuga bati twebwe twabaye bande dusigaye dushoboye iki mu gihe uko ibintu bigenda mu gihugu tuza kubitegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu nko muri Gine harabaye icyo kibazo bavuga bati igihe perezida yahahora ariko barahunga bagibwira ishingiro ati CEDEAO ntacyo yavuze ntacyo yakoze ije gute mu gihe hahindutse intwaro rero CEDEAO mu bisanzwe yego n'ishyirahamwe rifasha mu gusigaye ryategereza gutora umuti nicyo gituma ubona ubu biriko biragorana icya nyuma rero dufatiye ku icyo gihugu cya Burkina Faso nko kwibagira ko ari igihugu aho igisirikare cyane kigira uruhara mu by'intwaro umuperezida yarayatembagajwe ni nka we umuperezida w'umusivire wa kabiri abayeho kuva icyo gihugu ucika bivuga rero ko mu nzego za gisirikare mu banyagihugu baracyafise icyizere baracyabona ko igisirikare cyoba umuti mu gihe ibibazo byabaye nabi
ariko igisirikare kihashitse naho abanyagihugu bariko baragira iminsi mikuru bahimbaza abasirikare bafashe kudeta abasirikare nabo bashitse ku butegetsi hari aho baba bemeye ko bazasubiza ubutegetsi abasivili intwari y'igisivili mugamo mu nyuma ntibabikurikize urabona iriko biragorana nko muri Mali n'ahandi abasirikare niwo muti canke uburyo buzotorwa gute kugira ngo habe intwaro z'ukuri zitunganiriza abanyagihugu kugira ngo ibintu ntibishikiyo aho abanyagihugu batabariza ko abasirikare baza ku butegetsi Rene Claude mu gihe abasirikare bari kwagira amakudeta muri ivyo bihugu bidogera amareta yahari y'igisivile ko atariko arakora ibishoboka byose ngo abafate mu mugongo mu rugamba rwo kugwanya abagwanyi b'abayislamu ingufu zabo zitera zikomera kubera inzego ziba zidakomeye n'iz'umutekano n'umutekano wari muke muri ivyo bihugu abasirikare bafashe ubutegetsi hari inyinshi bazotorera icyo kibazo canke nabo bashitseho nabo bazosanga urwo rugamba rutoroshe rwo kugwanya izo ntagondwa z'abayislamu muri make
murakoze ntivyoroshe kumenya gusa umuntu abiravye je ndabibona uruhande rumwe uvuga uti kumbure ni umuti urugero rwa hagufi kandi ku gice kimwe cy'ibibazo harakenewe umuntu afata ibintu mu ntoke haravuzwe ibibazo byinshi nk'ejo bundi n'icyababaje abantu muri icyo gihugu hari igitero cyahitanye abasirikare benshi mu nyuma babasanga nta n'uburyo bari bafise nta n'ibyo kurya bari bafise rero umuntu ashobora kwibaza ati hari intwaro ya gisirikare yashobora gutorera umuti umwe n'ibyo bibazo bakagerageza kugarukana umutekano ikindi kibonekeza ni uko abariko baraza ku ntwaro haba muri Burkina Faso n'ahandi baracyari bato n'abantu bagifise inguvu bagifise kumburisha akajya gukora barashobora kugerageza unafatanije n'uko ari ibihugu usanga abanyagihugu bafise uwo muco wo kwita ibya politiki bikiyatuma rero umuntu yibaza ati kumbure abo basirikare nibanyerera abanyagihugu bazosubira babarebere babwire bati ibirakogwa ntibikogwa aho rashobora no kuja ku ruhara rw'amakuru mugo ku rundi ruhande nabwo nta gihe na kimwe uko demokrasi itegekanijwe igisigara kigera kiba umuti w'ibibazo bihari cyane cyane iyo mwene iyo ntwaro ije gutora umuti nk'uko nabivuze ibibazo bya hagufi mugo binyegeje ibindi bibazo birebire ibibazo by'uburyo bw'amafaranga ibibazo by'ukuntu ibibazo by'umutekano iterabwoba n'ikibiriko biragwira ku isi.
Reka dushimire mugenzi wacu Fidele na batumire biwe nshuti mwese mukunda Radio Ijwi ya Amerika. Ibiganiro twateguye ngaha bigaruka ingaha rero turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa y'aya makuru. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu. Turabasabye reka turabateye akamo kandi mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'Radio Ijwi ya Amerika. Mukurindira mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.